indundi culture amakuru mu kirundi.
Miriwe mwese abateze amatwi ibiganiro bya radio Indundi Culture, turi ku munsi wa kabiri genekezo rya 30 Kigarama umwaka n'ibihumbi 2025. Ndabahe mwiriwe nongera ndabahe ikaze mu makuru twabateguriye, tuyahere kuri izi ngingo nkuru nkuru. Yoba ta muntu akija gusengera mu kibanza kiri mu ruzi Kanyosha ahagabura amakaritie ya Busoro na Kamesa ni mu gisagara cha Bujumbura, inyuma y'ukwezi kurenga hari abantu batatu bapfiriye muri ico kibanza. Abanyagihugu baho bagashimira ingingo zafashwe n'abajejwe intwara aho basaba ko zonakomezwa. Umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora mu Burundi usaba ko intwaro yo nyarutsa guhindurira za karangamuntu abanyagihugu zikajana n'ukuntu intara zahinduwe amazina bivuye ku itegeko rishinga intwaro n'amakomine bishasha. Nayihuriro ry'amasendika akorera mu gisata c'inyigisho FENASEBE riranegura ko bamwe mu batoye ikibazo c'abigisha giheruka gukorwa mu kwezi kw'icenda guheze batararonswa gushika ubu amaketi abagena muri ayo mabanga mu gihe abigisha bakennye mu gihugu. Murabimenyereye imisi yose ya kabiri tubashikiriza inkuru ijanye n'amagara y'abantu, naho uyu munsi tubabwira ku kamaro kitiro ku magara y'umubiri. Ano makuru muri komo yashikirizwa na Jota Miratuzi fadanye mu ngabwe ivyuma na Kofi Olivier Rubere Intwari.
Radio Indundi Culture.
Abanyagihugu baba ahegereye uruzi Kanyosha mu gice ca Kamesa mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura bemeza ko atabantu bagisengera mu ruzi Kanyosha nyuma ya mezi hafa abiri muri ico gice hapfiriye abantu batatu. Abanyagihugu bashima ko ingingo z'abajeje intwaro zo kubuza abo basengera muri ico kibanza zagiza kamaro, bagasaba ko zokomezwa. Mu ntwaro bamenyesha ko iruhande y'izo ngingo batanguje n'amahimiriza ku banyagihugu kugira ngo basengere mu bibanza bizwi. Ni inkuru tubaza Kristalize Harerimana yashitsaho.
Nibenga riri mu ruzi Kanyosha hagati y'amakaritie ya Kamesa na Busoro, abacegereye bahita Washington. Abamenye icico kibanza kera bagifata nk'inzira y'urukiza niho haheze ibihe bitazwi abantu baza kwasengera mu masaha y'umurango, bamwe basaba imigisha abandi bakakirira indwara, ariko ibi ntivyemegwa na bose. Ariho urwego rujeje intwaro rwafatiye rubaruhagaritse icitwa amasengesho cose cahabera haraheze hafi ukwezi n'inusu uba bahegereye bari hutsa
jinga jewe na byakirie neza ari nkuko nubona mu bwiatisi byiza ari hano musengera mutya makenga nuko ina byakirie neza ku ngo bafashe kubera bitya makenga kugura bona mu bwo nk'abantu ubusanza hano bakuraniye ni mwishamba ariko hamanuka inzuzi nanu kumvikana kuri bo none yumva abantu bagiye gusengera abantu bagize umugwi utuba ko abantu bagiye gusenga iby'Imana n'ukuri mba ko ari bindi bari kubasenga
kurundi ruhanda. Ariko aba baremeza cyo kimwe n'abahasengera kwiki kibanza harabo cafashije
gene numva ko barishugwa barishugwa kwa bama bakoze ama mariage bapfuka ko bayakuye ku mapfe barasenga bakishugwa mugabo ico gihe abo bantu bagiriye isanganya sindayumva ko hari abandi bahora bajayo nibaza ko baciye batinya.
Uruzi Kanyosha rwaruzuye rubasanga bari gusengeraho abagera kuri batatu baratwagwa baja gutogwa ibiziga hafi y'ishure rya Busoro muri Kanyosha, arico gushika n'ubu kigiteye amakenga abo banyamugere kuko nkuko babivuga hashobora kuba harabahaza mu kinyege gero ariko gusaba kwiyongingo yotsimbatazwa
bo mwihaniza bakamubwira ingingo amategeko ukuntu bimeze ati burya twege impamvu turiko turakwihanikiza gusengera muri uyu mwonga muvuga ngo ni imisozi ngo muri ko muraduga turumva ko hakunda kuba impanuka amasanganya n'ukuri ntidushaka tagukebure n'abandi ntagira umuntu tuzosura gufatira aha hantu kukurabona ati ni mugahinga
abwo utera abahimiriza bavuga ati nubundi uzosura tutosura kubona ge gusengera aho hantu abafashwe ibintu byabo bizohaba kandi mu gihe basubiyeyo kandi baratanze kamo kubahana ntabwo byo barikoze.
Urwego rujeje intwaro muri ico gice rusanga ayo makenga afise ishingiro kubera abapfuye baje kwasengera. Evrare Ndikumana arongoye quartier Kamesa numwe mu batware twavuganye asanga bakeneye kwambaza rurema boja mu bibanza bizwi n'amategeko ariko kandi kandi yemeza ko uwo subira gufatirwa muri iryo benga azocashikirizwa inzego z'umutekano mu kwezi kwa munyonyo umwaka w'2025 hato abantu batatu bitavye imana mu bari baje gusengera muri iryo benga
Umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora mu Burundi usaba ko abanyagihugu bagifise amakarata ndangamuntu zari zitangiwe mu makomine n'intara ubu vyahinduwe amazina mu itunganywa ry'ishasha ry'intwaro bonyarukirizwa kuzihindurirwa mu makomine mashasha iyo mugwi ushikiriza ko mu matora aheruka ibi vyateye ingorane abitabiriye amatora ariho bamwe bibura ku ntonde bakabura n'amakarata y'amatora mu kiganiro yahaye Radio Ndinukirutire kuri uyu wa kabiri umuvugizi w'umugwi Seni François Bizimana yavuze ko gusubiza ku murongo ivyajuragije abanyagihugu vyafashe umwanya ariko guhamagarira inzego zijeje intwaro kubitebutsa kugira ntihaze hagire abajuragirika mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka w'2027 tumukurikire
Aona kuri karanga muntu wandika ku intara mu ikomine ukandika ku ikomine zone uko nyene mutumba canke quartier twagiye mu matora ata karanga muntu iraboneka yindi ivuga intara nshasha ivuga amakomine mashasha ivuga n'imitumba mishasha aho rero turiko turandika nkuba muri Butanyerera yarasanzwe aba mu ntara ya Kayanza canke ya Ngozi akandika yuko ari mu ntara ya Butanyerera n'amakomine ariho yarasanzwe ari nk'atatu ubigaca ibimwe byarateye ingorane kuko hariho agenda kwiyandikisha ugasanga ntazi ntara yiyandikishamo komine yiyandikishamo aho rero byaradufasha umwanya kugira ngo dusubire inyuma rero tujye gukosora aho hoba harabaye ukwihenda kuko iyo yiyandikishije kutariko ndaheza ngo aronke ni karata yitora tusanga hariho nk'abantu bibuze bakabura ni karata yabo mugabo wari yashoboye kwiyandikisha kanwa ka yakarecipisi mugabo ikarata ntayironke nta numwe yankiwe gutora buriro abo batarabimenya naho ntari umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu mugabo turakorana banyaragase ku makomine mashasha babahindurire karanga muntu baronke karanga muntu ijanye n'indinganizo y'ubu ashobora kwitegurira imirije neza nkabo bazokwiyandikisha batari basanzwe banditswe ntibizogorane aho biyandikisha kugira ngo no muzindi nkaratasi bazorondera muri kazoza ruba rukaratasi ruhuye koko naha baruhuye n'indinganizo nshasha
Ihuriro ry'amasendika akorera mu gisata c'inyigisho FENASEBE riranegura ko bamwe mu bato ikibazo c'abigisha giheruka gukorwa mu kwezi kw'icenda batararonswa gushika ubu amakete abagena muri ayo mabanga Antoine Manuma arongoye iryo huriro asigura ko abo bigisha bashasha naho ari bake bobaye barasahiriza agasaba ko ico kibazo cova mu nzira tumukurikire
ubukene bw'abigisha buguma bwiyongera kubera abaja mu karuhuko k'izabukuru n'abatakazi mu ntara ya Burunga yonyene abataye akazi mu gice ca mbere cy'umwaka w'ishuri wa 2025 ishuri wa 2026 bakaba barenga amajana 200 no mu zindi ntara abahe bakazi bagenda ku murindi udasanzwe kandi ntibariko barasubirizwa biravugwa ko n'abigisha bashashe baheruka gukora ikibazo cyo kuronswa akazi kandi bakaronka amanota asabwa batarahabwa amakete abarungika ku kazi mu burere bumwe bumwe n'ahari bake bari kuba barasahiriza aho baroye bisigura ko igice ca mbere caheze hari abana batariko bararonswa inyigisho canke bakaronka zidakwiye no mu gice ca kabiri bizohava bibandanya gutyo ivyo tubona ko ari guhonyanga uburenganzira bw'abana bwo kwiga tukasaba leta kutabandanya ifata minenegwe ikibazo cy'ubukene bw'abigisha kuko imbona kazoza yama iriko iravugwa igihugu ntigishobora kuyishikira urwaruka rutariko ruriga ngo kizoronke incabwenge zigiteze imbere
Radio Indundi Culture
amakuru twabateguriye arabandanya ku gihe cy'isaha 12:25 hagiye kuba kwa ikibanza ibibanza vyo gukoreramwo imyimenyerezo ngororamubiri mu kigo ca Kirinkino zitandukanye bita Centre Olympique Africa kiri muri zone Ruziba komine Mugera intara ya Bujumbura kuva mu kwezi kwa mbere ku mwaka bucutangura abarongo ico kigo bavuga ko ivyo bibanza vyari bikenye co kimwe n'izindi nyubakwa zikenye muri ico kibanza Celestembutse bankarongo ico kigo atanga karurero kubwogero ashikiriza ko gushika ubu gwaruruhombo kugwaruka rukorera imyimenyerezo muri ico kigo tumukurikire hari kuri mikro ya Olivier Kwizera
turiko twimvira no kwagura inkino zitashobora kuba zihakorerwa zishobore kwakorerwa turizeye ko mu ntango z'umwaka utangura tagihindutse tuzotangura ibikorwa byo kubaka ubwogero bita piscine mini olympique turiyumvira ko hari nibindi bikorwa naho tutararonka confirmation zishobora kwizotuma ikigo Centre Olympique Africa kironka ibibuga bitandukanye hariho no mwizera uko dushobora kuronka ikindi kibuga cha football no vuga synthetic mugabo na bavyita mini tele synthetique cana cyo urumva kizotuma rwaruka ko muri kariya karere rushora gukina rugononokewe kandi rukubibuga bimeze neza bizotuma urwaruka rusanzwe ruri hariya rushora guca gwimenyerereza hariya gusumba koruza ino mu gisagara bigatuma tubapfunyiriza urugendo kandi ucusanga n'umwimbo mu bya sport ca wongerekana kuko ariho nk'ubu nk'abakina volley beach ari habakina nka za handball abo bose ntitubafite ibibuga ariko kandi ibibanza byacu by'ibyo bibuga birashoboka turacakeneye byinshi byufasha ugwaruka wari we wese abona ko hari icyo ashobora guterera canke yotanga mbere n'inzira ku muntu ashobora kubironka turashobora gukorana ariko kandi na leta ishobora kuvuga ati reka dufashe kijya kigo ntiyoreka kugifasha
ubushikiranganje mu byo bujejo harimo ibidukikije busanga hakenewe inyigisho zijanye no gukingira amashamba n'ibinyabuzima biyabamwo mu nama yo kuri uyu wa kabiri ijanye no gukingira imisambi umuyobozi ajejwe amashamba Samuel Nibitanga aremeza ko ibidukikije bibangamiwe n'ibikorwa by'abantu nk'uko n'amashirahamwe yigenga akorera muri ico gisata yaheruka kubishikiriza tumwumviriza
kigo obepeye mu vye kijejwe harimo gukingira ibikoko nk'uko gukingira ibikoko hari ibikoko biri mu bibanza bikingiye ariko rero n'ibindi bikoko biri mu bibanza bidakingiye aho twovuga nk'inyoni na zone mu bikingirwa birimo ariko ico turiko turabona nuko iyo nyoni ari wo musambi irageramiwe cyane ahanini n'ibikorwa bijanye naho gisanzwe kiba ariko harakorerwa iyindi mirimo hanini ushobora gusanga itateganijwe kuba aho hantu hariho n'ikijyanye rero n'ihindagurika ry'ibihe n'uburere bujaga usanga buriko buratosekara nitwo kwiyagira kandi ikijyanye n'abantu bafise amahoteli n'amabara restaurant usanga iyo nyoni ari umusambi ariho tuyisanga ikaba yafashwe ahanini ipfa mwa bya bibanza tuvuga bikingiye Eje gituma twabonye yuko haba abene gihugu babana n'ivyo bibanza bikingiye haba abo mu ntwaro haba amashirahamwe dusanzwe dukorana adufasha mu bikorwa bijanye no gukingira ibidukikije turabire hamwe icokorwa na cyane cyane twigishe bamwe bafite amahoteli bamenye yuko icyo gikoko ariyo nyoni musambi ukingiwe hariho amategeko awukingira duheze tubigishe bamenye akamaro kawo kuko abenshi ushobora gusanga n'iyo nyoni ariwo musambi batazi amategeko agenga inyoni na cyane cyane uwo musambi bamenye ko bawutunze bidaciye mu mategeko
gutunga mu telefone mu mashini canke ku buhinga bundi bwose bwa none amasanamu y'urukoza soni n'icaha gihanwa n'ingingo za 45 gushika ku ya 47 y'itegeko rikinga rikongera rigahana ivyaha bikoregwa bice bikorwa biciye ku buhinga bwa none mu Burundi bita loi sur la cybercriminalité mu rurimi rw'igifaransa byo mu mwaka wa 2022 iryo tegeko ritegekanya ibihano birimo gupfungwa no kuriha amahadabu kuwagiriwe n'ivyaha be n'ivyo biri mu mugwi w'ivyaha bijanye n'ivyo abantu batunze mu matelefone canke mu mashini nyabwonko yabo. Bidonido na Claire Kankundiye.
Ico cyacu gutegura kurungika kwiha no gutanga amasanamu y'urukoza soni gitegekanijwe n'ingingo za 45, 46 na 47. Ingingo ya 45 isigura ko uwo wese arondera akabika agaca sangiza abandi akoresheje ubuhinga bwa none amasanamu y'urukoza soni ahanishwa umunyororo uri hagati y'imyaka 5 gushika ku 10 n'ihadabu riva ku miliyoni 20 gushika ku 30 z'amafaranga y'amarundi. Ivyo bihano bigwizwa na kabiri iyo ayo masanamu ari y'abana bari munsi y'imyaka 18 nk'uko iyo ngingo nyene ibivuga. Ingingo ya 46 ifata ko yakoze ico caha nyene umuntu yihaye yarondereye uwundi yirungikiye canke arungikiye uwundi amasanamu y'urukoza soni. Iyo ngingo imuhanisha umunyororo w'imyaka iri hagati y'ibiri n'itanu n'ihadabu iva ku miliyoni umwe gushika ku miliyoni zibiri mu mafaranga y'amarundi canke igihano kimwe muri ivyo bibiri. Ivyo bihano bigwizwa na kabiri y'ayo masanamu y'urukoza soni yerekana abana bari munsi y'imyaka 18 na y'umuntu atunze kugushaka kwiwe mu telefone yiwe mu mashini yiwe canke mu kinzi kintu cyose. Amasanamu y'urukoza soni yerekana abana bari munsi y'imyaka 18 ahanishwa umunyororo w'imyaka iri hagati ya 10 na 15 n'ihadabu riva ku miliyoni 10 gushika kuri 20 mu mafaranga y'amarundi hisunzwe ingingo ya 47 y'iryo tegeko.
Radio Indundi Culture amagara y'abantu.
Murabimenyereye iminsi yose ya kabiri tubashikiriza inkuru ijanye n'amagara y'abantu. Uyu munsi tubabwira akamaro k'itiro ku magara y'umubiri. Muganga Nestor Nsengiyumva yanonose ibijanye no kuvura indwara zo mu bwonko n'imitsi n'ibindi bijanye, asigura ko igihe umuntu adasinziriye itiro rikwiye ashobora kurwara indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso hamwe n'igisukari. Arise Ndayizeye niwe yaduteguriye inkuru y'amagara y'abantu y'uyu munsi.
Itiro rifise uruhara rudasanzwe mu gutunganya amagara y'umuntu yabaye mu mutwe canke ku mubiri. Mu gihe umuntu adasinzira neza biratuma amagara mu mutwe ahungabana. Muganga Nestor Nsengiyumva asigura ko kubona hari indwara z'umubiri zibandaye zigwira ku murindi munini biterwa n'uko abantu badasinzira uko bibereye. Asigura ingene umubiri uja mu ruhagarara igihe ukeneye itiro.
Iyo umuntu atajyamye amasaha akwiye umubiri wiwe uja mu ruhagarara nka kurya iyo wumvise ikintu gituritse. Wumvise ikintu gituritse mubiri uja mu ruhagarara cyane nk'imbwa iji kwiruka inyuma umutima urasimba. Urabona kujya kuntu rero wiyumva uciye muri ibyo bintu. Umubiri wawe iyo utajyama amasaha akwiye wama umeze nka kurya.
Ibyo rero bituma umuntu aja mu mugwi w'abantu bandura byoroshe indwara zifatiye ku ivumbuka ry'umurindi w'amaraso.
Ari nacyo gituma utuja mu mugwi w'abantu bashobora guca bagira hypertension, umutima ututera cyane hanyuma bigaca bikuzanira umurindi w'amaraso munini. Bishobora guca bikuzanira bya bintu bita ngo crise y'umutima, bishobora guca bikuzanira AVC igihe icari cyo cyose. Aho ni kuri tutita sante cardiovasculaire.
Izo ndwara rero zirafise ibindi bihimba ziheza zigahungabanya nk'uko uwo muganga abandanya bisigura.
Ugize hypertension udutsi dutwara amaraso turononekara. Iyo udutsi dutwara amaraso twononekaye mu bisanzwe umubiri hariho akandi kantu aka hormone bita hormone de croissance. Iyo hormone nayo ijeje iza gufasha imitsi itwara amaraso mubiye iyo ikasubira igahasana sana. Ntidufasha gukura gusa ahubwo irasana sana ahantu hononekaye nibiguma hajya bikira ye yukomereze iyo hormone de croissance irabidufashamwo.
Kubwiwe itiro n'umuti udasanzwe kwivumbuka ry'amaraso.
Nimba hariho umuti wa hypertension umuti kama turonka ku buntu abantu benshi twiyobagiza ni itiro rikwiye.
Muganga Nestor Nsengiyumva yongera akerekana ko indwara y'igisukari iri muziterwa no kudasinzira umwanya ukwiye.
Ikindi kintu kidasanzwe ni ukuntu isukari umubiri wacu wihingura. Ni ukuvuga ngo isukari iyo hajya mu ijoro dusinziriye umubiri uraheza icyo bita metabolisme ikagenda neza. Mugabo iyo twajyamye amasaha adakwiye umubiri ucugira icyo twita resistance à l'insuline. Insuline ni akantu gafasha umubiri gukoresha isukari. Abantu bafite diabete abenshi ako ka insuline umubiri ubutakumva umubiri waganguye utumva iyo insuline abantu benshi bafite diabete ngira ibice byinshi kwijana nka 80% kumbure babagize ubwo bwo kwa diabete nibaje abantu bona bavyibushe
umuntu ategezwa kuryama n'imiburiburi amasaha ari hagati y'indwi n'icenda ku munsi kandi mwijoro itiro rifise kandi ico riterera mu bijanye n'ukwigwanira k'umubiri bivanye n'uko wubatse ni mu nkuru yacu yo hanyuma
arakoze Alice Ndayize kuri iyo nkuru y'amagara abantu yari yaduteguriye hari nayo icirangiza amakuru twabateguriye kugiye cisaha 12:36 nabashimire mwese mwarimu yateza birishimire na Kofi Olivier Bintwari yamfaje muhinga bw'ivyuma aya makuru ariko meyashikirizwa na Jotamira tuzi mubandanye mugira umugore wa mwiza mwese murakoze